1위 니즈 위드 아메리카. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Ishuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi3@radio yacu voa@com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abari mu ikoraniro rya 18 ku mugambi wa AGOA ujejwe korohereza ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na karere ko musibugaragwa bwa Sahara ryabaye mu ntango zindwiheze ya Bijan ku mugwa mukuru w'ubudandaje w'igihugu cya Cote d'Ivoire. Bavuga ko ubudandaje hagati y'izo mpande zibiri atantambwe ziboneka buri ko buragira muri iki gihe. Ibyo naho hari itegeko African Growth Opportunities Act AGOA mu mvunyapfunyo rijeje gukorohereza ubudandaje hagati ya Amerika n'ibihugu byo munsi bugaragwa bwa Afrika ryemejwe mu mwaka w'2002. Mu mwaka w'2015 itegeko rya AGOA ryarongererejwe ikindi kiringo gushika mu mwaka w'2025 rikurira ubwoko bw'ibidandazwa 6,500 bivuye mu bihugu 39 byo munsi bugaragwa bwa Sahara kwinjira ku masoko yo muri Amerika bidatanze amatagisi. Ivyo bidandazwa birimo ibitoro, ibidandazwa bivuye mu burimyi, impuzu n'ibidandazwa ndangamico. Hagati y'umwaka w'2002 n'umwaka w'2008 agaciro k'ubudandaje hagati ya Amerika na Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara kiyongeye inshuro zine. Mu mwaka w'2008 ibiharuro byatororokanijwe n'ibiro vya Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID bitangaza ko agaciro k'ubwo budandaje kashitse ku miliyaridi 100 y'amadolari. Yamara ko gaciro karagabanutse bikomeye mu mwaka w'2017 mu kugera ku miliyaridi 39 y'amadolari gusa. Nikiye catumye agaciro k'ubudandaje hagati ya Amerika na Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara gasubira inyuma bikomeye. Ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Lionel Remesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaje mu makungu, akaba yigisha kuri kaminuza ya Alliant International University mu gisagara ca San Diego muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mutumire ndakuramukije. Witegereje ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akarere ko munsi bugaragwa bwa Sahara bifatiye kuri iryo tegeko rya AGOA rijejwe korohereza ubwo budandaji hagati y'izo mpande zibiri, nk'uko tubivuze mu mwaka w'2017 bwaragabanutse bikomeye buvuye aho bwari bugeze mu mwaka w'2008 aho ubwo budandaji bwari bufite agaciro k'imiliyaridi 100 y'amadolari. Mu mwaka w'2017 bukamanuka gushika ku miliyaridi 39 y'amadolari gusa. Ku bwanyu ni ikihe cyo wacatumye ako gaciro kagabanuka k'ubwo budandaji ubwo rugero?
Ego murakoze cyane. Ariho ego urazwiye nko kubitigiri bitangwa hariho ubwo rudandazi rwagabanutse cyane rwose kubera ubu ibihugu hari higanwa. Urabona yuko uravye aho ibihugu byo muri Afrika bishorera ibintu, ubu ariho n'umugambi batanguye mu Bushinwa uhimiriza kongereza ubucuti hagati ya Afrika n'Ubushinwa. Ibyo rero bigatuma muri Afrika badandazayo ibintu byinshi naho bagerageza no kudandaza no mu bindi bihugu. Muri uyu mugambi wa AGOA urakenewe cyane kubandanya bahimiriza abantu ko uyo mugambi uhari gushika ubu abantu benshi ntibazi cyane gose ko uyo mugambi uhari no kungene wo wungukira ku gihugu
ikosa ryo baririhe ryo bari marita muri Afrika niko ki umuvuze ko abantu benshi batazi badafite amakuru ahagije ku byerekeye iryo tegeko
urumva nk'igihe AGOA the African Growth Opportunity Act igihe iryo tegeko ryatorwa icyo gihe igihe ryatangura ibihugu byinshi ntibyashoboye kubona inyungu yabyo kandi kenshi ibihugu byinshi ntibyari byiteguriye gufata kongereza gufata iyo opportunity ku ntibyari byiteguriye ku kubandanya gutangurira umugambi hakiri kare icyo rero nicyo gihe cyabaye intambamye kubera ibihugu byinshi byavuye nko muri Afurika byinshi byamye bikorana n'ibihugu byahora basabye ntayo kwikukira mu bisanzwe urabye muri kahise nk'ibihugu nka bya Kenya bashora ibintu byinshi nko mu Bwongereza ibihugu byo muri Afurika the West bakadandaza ibintu nko ku Bufaransa n'ibindi bihugu urumva iyo nzira ayo ibi dandazwa byamye bica ntibyoroshe kuhindura iyo nzira naho wovuga yuko muri Amerika ibintu bishobora kwinjira batarinze kubarihisha amatagisi umva biragora kuzana ibintu ino abantu benshi bashobora kuba batarashika ino cyangwa badafise abantu babidandaza ko cyangwa kungene boshikira abo babidandaza ko icyo nicyo cyari cyarabereye intambamye cyane abadandaje bo muri Afurika reka n'amaviza birabagora
muri ibyo bidandazwa ni ubwoko bw'ibidandazwa 6,605 harimo ibyerekeye ibitoro bidandazwa bivuye mu burimyi impuzu hamwe ni ibyerekeye ibintu ndangamico umuntu yitegereje Afurika yoba ifise ibidandazwa bihagije byo muri ubwo bwoko ku bihugu byimbura ibitoro ho birumvikana na cyane cyane bavuga ko iryo tegeko ryafashije ibyo bihugu byimbura ibitoro nka Nigeria, Angola na Guinea Equatorial ngira ngo nibyo bihakura ko yoko kuko baravuga ko urugero runini rw'ubwo budandaje hagati ya Amerika na Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara uravye kubijanye n'ibidandazwa bivuye mu bitoro ko bishika ku bitero 60% kwijana by'ibidandazwa byose biri muri iryo tegeko rya AGOA kuri inyungu muri iryo tegeko rya AGOA niko ko ibyo bindi bihugu bitembura ibitoro bitashoboye kuhabonera karyo ngo navyo bironke ibidandazwa bihagije bishobora gushorera muri Amerika bikuramo inyungu
egome urumva ibihugu nk'ibihugu bitadandaza ibitoro nk'ibihugu nka novuga byashoboye gutora inyungu muri uyu mugambi hariho nk'ibihugu nka Kenya mu mugambi ukudandaza ibyo barima canke ibintu by'imfungurwa barumbika ino barashoboye gufata uyu mugambi nka Kama hamwe n'ibihugu nka Ethiopia Ethiopia bo barashoboye mu myaka ihebye barubatse cyane amahinguriro menshi hanyuma igisate cyane gose cyateye imbere muri uyu mugambi wa AGOA n'igisate gikora ibintu by'ibirato urumva barakora ibintu by'ibirato footwear hanyuma bakabishora kuri Amerika ariko uravye ibihugu nka Ethiopia canke Kenya icyo birushije ibindi bihugu byo muri Afurika urumva aho biri urumva biroroshe tuvuge nko kuzana ibintu biva muri Ethiopia bizana muri Amerika urumva bafite indege nyinshi canke muri Kenya bafise Mombasa aho bacisha ibidandazwa biroroshe kuri poro y'i Mombasa kubirungika ibindi bihugu usanga bidafise bidashobora gushikira bidafise ibihugu bidafise access kuri Osea kwibahari kuko biragora gatoye kubera bateza guca nko mu Burundi cyangwa Rwanda biteza guca muri Tanzania Dar es Salaam cyangwa gaca i Mombasa
Yego, reka tuza ku mirongo ya telefone dufise Edouard uratumva? Edouard uratumva?
Yego, yego.
Uhamagaye urihe?
Ah, ni mukayani.
Wodu ubwira ko bise kibazo canke icyumviro, ikibazo bazo umutumire.
Si nena tawe neza ejo ariko bavuga mugabo.
Turiko turavuga ku byerekeye itegeko ryorohereza ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara gitwa AGOA, rimaze igihe kitari gito, ryemejwe mu mwaka w'2000, ko iryo tegeko ryateza korohereza ubwo budandaje, korohereza ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara gushora ku masoko yo muri Amerika bidatanze amatagisi, yamara ko muri iki gihe urugero rw'ubwo budandaje agaciro kariko garasubira inyuma. Nivyo turiko tuganira ko
aho rero kubera ko Amerika yagiye gushamaza gutera imbere cyane, gushobora gusubira inyuma bivanye n'uko Amerika kumbure ibona ko atakarusho kandi ishobora kuronka ngamo muri Afurika mu bihugu biri munsi ya Sahara.
Murakoze ku cyumviro cyanyu. Dufise kandi Claude. Claude uratumva? Claude? Allo Claude, Claude uratumva? Claude ntashobora kutwumva ku murongo wa telefone wiwe ntumeze neza. Tubandanye iki kiganiro turiko tuvuga ku byerekeye itegeko rya AGOA rijejwe korohereza ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akarere ka munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ryemejwe mu mwaka w'2000. Iryo tegeko rikaba rivuga ko mu mwaka w'2017 urugero rw'ubudandaje hagati y'izo mpande zibiri bwasubiye inyuma, nyuma yuko bwiyongeye inshuro zine mu mwaka w'2008 bugashika ku miliyaridi ijana y'amadolari. Kubera ibihugu byo muri Afurika byinshi igisata cy'amahinguriro kitaratera imbere, nico nibaza ko gishobora kuba gituma ubwo budandaji ko karyo k'ibihugu bya Afurika katibonekeza neza kubijanye n'itegeko rya AGOA mu bibonago.
Ego, ibyo nibyo. Ibyo nibyo kubera amahinguriro menshi muri Afurika ntiyari yiteguriye cyane rwose. Amahinguriro ntaraba menshi, urumva harakenewe imitahe y'uko n'amahinguriro ahari ashobora kongerezwa imitahe, akaba manini, agashobora gushora ibintu byinshi. Icyo rero carabaye ntambamye. Iciza rero nuko hariho umugambi mushasha wa Prosper Africa. Uyo mugambi ni uzoza wongereza gatoyi kubyo AGOA itashoboye gushikako, igashobora no gufasha kurondera imitahe, yoshobora no gufasha nayo mahinguriro kugira ashobore kugerageza guhiganwa n'andi mahinguriro manini manini ari mu bihugu byaba ngaha muri Amerika canke muri Europe canke washaka no muri Aziya.
Uwo mugambi mushasha uvuze wiyongera Prosper Africa, nikihe nakaye karusho uzozana ugereranije na AGOA mu majambo bisigura abari kubatwumviriza?
Ego, urumva AGOA, African Growth Opportunity Act, AGOA igihe bagira uyo mugambi wari kugira ibintu biza biva muri Afrika ari ibintu by'ibitegwa canke ibintu bihinguriwe muri Afrika bishobore kuza bikinjira ngaha muri Amerika. Ariko harabaye intambamyi kubera nta mahinguriro menshi yari ahari, hamwe n'ibihugu byinshi ntibyabona ukungene bizoshobora kuronka inyungu bagerageza kubera baraza bararaba tubwe nk'aho bahora badandaza n'ibyo abo bahora badandaza ko n'uguhindura barondere abo badandaza ko bishasha. Ibihugu byinshi byamera nk'ibigenda buke buke gukoresha uyu mugambi, ariko umugambi wa Prosper Africa rero wowo si ukugurura imihora gusa, ariko urugurura n'izindi nzira zemerera yuko bashobora no gushyira amafaranga menshi amahera bitahe iva ngaha muri Amerika. Leta ikanashobora no gufasha abadandaji bo ngaha muri Amerika kuza kudandaza muri Afurika, bakashobora no kugerageza kuzana abadandaji bo muri Afurika n'abadandaji bino bakabashyira hamwe bakaba bakabakonekta. ico kintu nico cyacyabuze gatoyi muri Agoa urumva abantu barari bari bazi uko bashaka kuzana ibintu ino ariko utafise aho bigurisha ibintu urumva biba bigoye gukoresha uyo mugambi ariko uyu mugambi mushasha wa Prosper Africa barafise umugambi ukuzoshobora kushira hamwe abadandaji b'Abanyamerika n'abadandaji yo muri Afrika bakaganira akaba ariyo nzira bashobora gucamwo kugira bamenyane bashobora kudandazanya nako ibyo bafise
itegeko rya Goa ikiringo cyaryo cyarongerejwe mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2025 ico kiringo kirahagije kugira ngo ivyo bibazo bizove mu nzira kugira ivyo bigo vyo muri Afrika bishobore kukura akaryo kurushiriza mu itegeko rya Goa kubganya
ego urumva iciza nuko uravye nk'igihe iryo tegeko ryashirwaho n'ubu aho itegeko riri muri Afrika haramaze kuba ari iterambere mu bihugu ari ibihugu byinshi biriko biratera imbere gose muri Afrika kandi muri Afrika hari uravye bariko ba abagira ama statistics abagira ibiharuro barabona yuko nko mu mwaka nko mu myaka 33 mu myaka 2025 baravuga yuko igitigiri cyo muri Afrika kizukongerekana cyane igitigiri cy'abantu hanyuma icongerekanye cyane bakaguye yuko n'igitigiri kinini kizoba ari cy'abantu se imyaka 33 urumva abantu bakiri bato cyane no kuvuga yuko hazoshobora abo bantu bose ateza kuronka ibikorwa
yego
urumva ibyo bikorwa navyo byugurura imihora benshi byugurura imihora n'abadandaji babonye yuko hari abantu benshi bashobora kugerageza ku investisa bakabashira bakabaha ibikorwa ico kintu rero nico kintu n'uyu mugambi wa Prosper Africa bariko bariyumvira barabona yuko hari soko rinini muri Afrika kandi barabona ko niterambere rihari rizogera kure kandi n'ubu ririko riragera kure muri Afrika
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Daniel batumva
yego ndagumva cyane
uhamagaye urihe
ndinyana shekeru yarambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda ubu niho nibereye
ufite ikibazo icyumviro kumutumire
ndafite ikibazo kuri ubwo budandaji bwa Goa
ego
bebe mu Rwanda bakiye biri abintu bya Goa cyangwa second hand kuko se dufite inganda barimo barateza imbere ahubwo mumbarize umutumirwa buriya uho mu Burundi bo bafite ngamba ki ese nabo bafite gahunda yo guca biriya biseke nibagajya bikoreye ibyabo by'umwihariko hatiriwe bajya kugurira imyenda yambawe muri Amerika
murakoze kabishure umwishure
yego
ico kibazo badije ni ciza cyane urumva ibihugu byose muri uyu mugambi ukungene ibihugu bikorakorana biragize imigambi ya Agoa n'ukungene ibihugu bikorana urumva mu bihugu byose havayo havayo ama product havayo ibyo bakora hariho hari igihe badandaza ibintu bimera nka bimwe n'ibindi bimera nk'ibitari bimwe no kuvuga yuko ibihugu naho biba biriko biradandaza ayo maproduit bibirungika muri Amerika rimwe na rimwe ibihugu biza biranegosia na Amerika biza biraja mu mishikirano na Amerika bakaganira bakaraba ibyo boza baradandaza n'ibyo boza barongerezamwo mu byo badandaza hamwe no gucuti hagati y'ibyo bihugu
kuba u Rwanda rwarahagaritse impuzu ziba zarambawe nibaza ko zita chagua hamwe Amerika yafashe ingingo yo kubirahagaritse u Rwanda kubijanye nizo mpuzu iyo ngingo u Rwanda rwafashe muri Agoa u Burundi nabwo nyene turazi ko bwahagaritswe muri Agoa nikihe iryo tegeko nizi ingaruka bizogira kuri ivyo bihugu bibiri kubganya
urumva nk'itegeko nk'ico gihe mu mugambi wa Agoa kubera uyo umugambi wa AGOA wemera yuko haza ibintu biba muri Afrika ariko na Amerika ari byo idandaza kuri Afrika. Urumva muri ico gihe nk'igisate kidandaza nk'impuzu zambawe ba ico gisate ni gisate kinini cyane cama miliyari dimenshi y'amadolari badandaza impuzu si mu Burundi cyangwa mu Rwanda canke babidandaza ku isi hose ku buryo hagize igihugu canka baca bagerageza nabone akarabaho bo cankira kugira bagerageze ku negosia ariko ivyo mu rudandajwi hagati y'ibihugu ivyo vyamaho naho igihugu ibihugu niko biganira naho u Rwanda goba rwaravuye muri AGOA so kuvuga yuko u Rwanda rutakidandaza na Amerika ahubwo ruradandaza gose na Amerika ari rudandazwa runini kandi ruguma kwiyongera ariko mu myaka izoza babonye ko bashobora gusubira sinotangara mbonye yose kwemera ko AGOA isura gukorana n'u Rwanda mu Burundi naho AGOA bayihagaritse mu gihe round mu myaka iheze
ku ntwaro ya Obama
mu myaka iheze niho bari bagerageje kuyihagarika hari ibyo basaba igihugu batashoboye gushikana urumva AGOA irafise amategeko kugira ibihugu bishobora kubishikana hari gihe rero ibihugu bishobora kutumvikana ko ukungene bashikanye ayo mategeko hanyuma bakaba barahagarika igihugu kukoresha iyo AGOA
yego harimo nk'ibintu bijanye na politiki nk'ibintu bijanye na demokrasi agateka ka muntu iyo bidakwijwe n'ivyo bihugu byo munsi bw'ubwa bwa Sahara Amerika irafise uburenganzira bwo kubikura muri iyo tegeko rya AGOA tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Thomas uratwumva
yego ndabumva
uri he
ndi Bujumbura
ufise ikibazo icyumvira
ye ni nk'utubazo tungana na tubiri nibaza nkongera nkibaza ariko ahanini no munsi tubaza umutumire turaze politike z'ibihugu keshi harabamwo ibintu bita ngo nukwibako ngo turishoboye ugahura bageze naho bikumira ubwabo ugahura nk'urudandazwa kanaka bagomba kumenga guguma mu ico gihugu bya bindi byuko urudandazwa rushobora kuja bukimbibe ugashobora gushika no ku isoko mpuzamakungu ukamenga no kwiyugarana ibyo navyo biri mu bintu nkunda kubona iyo nka politike ari mbi mu gihugu iyo muri aya mashyirahamwe ariko barasaba ati nimutunganye ibyanyu mu gihugu muteze imbere politike na demokarasi umutekano agateka kazi na muntu ugahura ibihugu bivuga ngo twarikukiye mugabo ntibabone ko hari abantu bariko baratotezwa cyangwa bariko baragirirwa nabi muri icyo gihugu bagashima kumira kwibanga ukazozuhura ejo harabaye ikumigwa ejo no vuga nti urudandazwa rwiza urufatana na politike nziza iyo hatari politike nziza urudandazwa ntushobora gutera imbere ni handi ucuhura hatera imbere abantu bakeye gusa wa munyagihugu muto muto ugahura ntigera shikirwa kubera politike ari mbi mu gihugu ama ikindi kibazo nabaza nti none burya nk'umuntu aba yara muri AGOA baramuhagaritse ko bandanye bagirana urudandazwa ubona hasabwa iki kugira basubireyo byo babisaba ko arinda gusubira kugendera kuri ya mahame bashiraho bati bisaba yuko igihugu cyacu kimeze uku ku rwego rwa demokarasi mu z'imigenderanire kiba kimeze uku nibaza ko kugira bisabe kubisubiramwo yoba bisaba ko abanza kujya kuri rwa rutonde bemera ibazo byanjye byari ivyo murakoze
mutumira bishure
ego
ego murakoze cyane ku bibazo bibiri mutanze ku kibazo cya mbere wari wavuze yuko ikibazo cy'urudandazwa politike ishobora gushyira ko politike n'urudandazwa ego birajana icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane urumva ibihugu byose ikintu cyama gikomeye ni uko igihugu nicy'abanyagihugu muri ico gihe rero iciza nuko nko kugururira imihora abadandaza birashobora sino kudandaza gusa kwera abadandaza barahakaza abantu bakongera bakariha nitagisi ico kintu kirafasha igihugu kwiyungunganya gutera imbere uravye nubu no muri imyaka ibihugu bitari bike byaragerageje gutera imbere ugereranya no muri kahise urabona ko hariho nk'ibintu byagiye birubakwa hirya no hino ariko nk'uko wabivuze nuko urudandazwa rubagwiza iyo hari amahoro iyo hari umutekano iyo hari abantu bashobora kwishyira bakizana bakiyumvira bagafata imigambi ikomeye kandi bakanashigikirwa ico ni kintu camara ikintu gikomeye nko muri iyi migambi nk'ubu twariho turavuga ya AGOA naho igihugu kitoba kikiri muri AGOA ubucuti bwa Amerika n'ibihugu bitari muri AGOA uburabandanya kandi ni ubucuti bukomeye cyane icyahindutse ni uko ibiva muri ibyo bihugu mu kwinjira ubu bitanga itagisi ariko n'ubu biracinjira ariko mu gihe boshikira ibisabwa aho ibyo bidandazwa birashobora kwinjira babakuriye ko amakori hanyuma ibyo rero bica bifasha abadandaji babizana ino bikanashobora no kubaha umutahe wo gusubira kongereza akazi kw'abanyagihugu
yego Lionel nawe nyene ari ku munongo wa telefone Lionel iri ni izina huri
yego
uri he
Kigali mu Rwanda Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo icyumvira ushikiriza
yake nduva ibintu byishye mwabivuzeho byo nashaka kubaza abarimbarije ariko nagira ngo mbaze uko impamvu AGOA yagisubiye inyuma cyane nuko ibihugu byo muri Afurika ibyishimo bizwira inganda zabo baramakanye kuri ibintu byabo batangiye kudandaza ibintu byabo bikoze neza mbega nk'igihugu cy'u Rwanda muri Afurika cyakiye cyagwa mu Rwanda icyo gihe muri Amerika twari abisomye hari abantu benshi babuze akazi cyane ibihumbi bigeze kuri 100 kubera kwanga iramya ibyo bya cyago icyo gihe Amerika yahise ivuga ko u Rwanda batuvanye muri AGOA none mu gihe tuzajya ducuruza tujyanye ibicuruzwa byacu bazajya babisoresha mbega ku giciro kiri hejuru mbega nk'ibihugu byo muri Afurika ngikomeza gutyo mu budandaji nta igihugu cya Amerika ntabwo kizasubiza inyuma ibidandaza byacu cyangwa ibyacu babikeneye cyane cyacyo kibazo nabifite
murakoze mwishure
cyumvikanye yego
ego ikibazo cyo ni cyiza cyane kubera nk'ubu ubonye ibihugu cy'u Rwanda ariko barongereza amahinguriro badandaza ibintu ego ibyo bintu birakenewe n'ibintu biriko birakorwa ibintu birakenewe ikintu gicagi kimera neza no kurondera aho babigurisha urumva nk'ayo mahinguriro ashoboye kuronka abo babigurisha ko bakorana ngaha muri Amerika kuko ni soko rinini cyane urumva ushoboye kuronka ntabo mukorana tuvuge umukora nk'ibintu nk'impuzu canke ibintu byose byokorwa mu ihinguriro ushoboye kuronka ama company arengaha muri Amerika ashobora kugushorera aho utusanga ari kintu kimeze neza gituma n'imitahe myinshi ciboneka nayo mahinguriro akongereza imitahe akaba na manini agakoresha n'abantu benshi kubera baba baronse aho babigurisha ari hanini gose ego ivyo bintu birakenewe kandi ico kintu ni kintu gikomeye cyane nico gituma ubucuti bwa Amerika na Afrika canke n'ibihugu kimwe ngaha muri Afrika ikintu gikomeye ni kugira ubucuti urudandajwe byose biduke hejuru
nakoze Selas nawe aratwakuye nibaza ku izina ryawe ndarivuze neza witwa nde
Stanislas Kara hanyuze Kigali mu Rwanda murenge wa Burega
yego Stanislas ufise ikibazo icyimvira
nari wamanze ngushimire Frederic no mutumirwa mu mushimire bitewe n'ibiganiro mutugezeho byiza
Ni Fidel hano.
Ese na jira umbaze umusumire.
Ego.
Ese hivyo tege kwa wavuga baki zoho muru wa mwaka. Ihu munu warige hezu chake akarija munsi yemele kuhanishwa iki. Murakoze chani.
Murakoze. Nibaza kweli ya bivuze ya likura shuwa kusubi laka babu gira ngira. Nima mga kulikie. Ngomobu gira neza. Alavuze ibihugu bitawabi kulikiji bisabu gana Amerika kugira ngo. Bikuri nyungu muri iryo tegeko ibihano bifatigwa
ego urumva mu mategeko yose nko muri uyu mugambi kwari uyu mugambi washizweho kugira ushobore guteza imbere ibihugu byo muri Afrika yo muri Sahara yo mu manuko kugira bashobore kwinjiza ibyo badandaza bidandazwa babizana ngaha muri Amerika ku atakori barenze kuriha urumva aho muri ico gihe y'igihugu ariko hari ibintu basaba ko igihugu kiteza gukurikiza so y'igihugu kitakurikije ibyo bumvikanye ko bashobora kuba baragihagarika kuba muri uyo mugambi no kuvuga yuko kwihagarika so kuvuga yuko bahagaritse ibidandajwe biza biva muri ibyo bihugu ibidandajwe bibandanya biza ariko ikori ricari jako ariko urumviye hagiye ku ikori bica ayo mahera urumviye igihugu kiba kiyahombye
yego radio izwi d'America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dufise kandi okelo aradu teyakam okelo uratwumva okelo uratwumva okelo ntatwumva
alo
okelo aratwumva uhamagaye hehe
ni padere majeru ya Uganda.
Ufise kibazo bazumu mutumire cyangwa icyumviro?
Hello?
Hello? Okelo uratwumva? Hello Okelo. Okelo umurongo wa telefone ntumeze neza. Radio Ijwi d'America i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku itegeko rya AGOA aho iryo tegeko rijejwe korohereza ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara urugero rw'ubwo budandaji ruko rutera rusubira inyuma gaciro ndi kumwe n'umutumire hano muri studio mutumire Lionel Remesha yanonoso ivyereke budandaji makungu akaba yigisha muri kaminuza ya Allen International University mu gisagara cha San Diego muri Leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ku telefone rero ari muri California twa tuganira kuri ico kibazo ku mutegetsi akomeye nicegera c'umutegetsi mukuru ajejwe ubudandaji muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko mu ntumbero wari kuravuga yugu kwiyongera umugambi wo kwiyongera kuri itegeko rya AGOA umugambi wa Prosper Africa ko bishobora gufasha umuntu afatiye no ku mugambi mushasha uherutse gufatwa ku rwego rw'abategetsi b'ibihugu bya Afrika ugushiraho isoko rusangi ku rwego rwose rwa Afrika mu byo bibaza ko bizoshobora gufasha mu iterambere ry'ubudandaji iterambere ry'ubutunzi mu karere ka Afrika uwo mugambi Prosper Africa ufatanije n'uwo mugambi w'isoko rusangi muri Afrika ni ibintu bishobora kugirira akamaro Afrika
ego mechane gose guko isoko Sekuru rusangi muri Afrika ya African Continental Free Trade Area ni rizoba ari soko rikomeye cyane kubera ubu uravye nk'ibihugu byinshi muri Afrika ntibidandazanya nako urudandazwa ariko nkaha bagize uyu mugambi wa African Continental Free Trade Area ibihugu abadandajwe uyu mugambi uzokugurira imihora abadandaza bashobore gushira hamwe ibyo badandaza ku buryo nk'ubu tuvuge nk'aha muri Amerika nk'isoko ryo muri Amerika ni rinini cyane murashobora kuronka nk'aba nk'ikompanyi idandaza nk'igura nk'impuzu cyangwa igura ibikoresho ibintu byose bigugwa ariko igasaba ibintu byinshi cyane ku buryo ihinguriro rimwe ridashobora kubizana hanyuma i African Continental Free Trade Area ishobora gufasha tuvuge nk'ibihugu nk'amahinguriro canke ashobora kuja hamwe bakagerageza uko ngene bashobora gukorana kugira bashobore nko ku guhiganwa hamwe n'ibindi bihugu kwe rurumva iyo ibihugu amahinguriro yo muri Afrika ari karagerageza kudandaza muri Amerika ahiganwa n'amahinguriro yo mu Bushinwa ahiganwa n'amahinguriro yo muri Aziya yo muri Europe urumva ariko ahiganwa ayo mahinguriro nayo ari gusari manini manini ariko uyu mugambi wa African Continental Free Trade Area ibihugu rero bitanga kuja hamwe hanyuma nama hera akaboneka imitahe kaza yiyongera nkiyo imitahe ishobora kuva muri za Prosper Africa muri uyu mugambi wa Prosper Africa aho rero bashobora korosha bigashobora no gufasha amahinguriro canke abadandaza bo muri Afrika kugerageza guhiganwa n'abadandaza bo mu bindi bihugu.
Joseph ari ku murongo wa telefone. Joseph uratwumva?
Ndabumva. Amahoro Fidel.
Amahoro uri he?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, ikibazo icyumviro?
Akabazo ko kubaza umutumire ariko muhaze mu manda mu kirize.
Yego, arabumva.
Ufatiye kuri aya masezerano muvuga ya Goa ajyanye n'iby'ubudandaji. Ese ukurikije ko hashobora kuba harimo amanani za muri ayo masezerano ntabwo ari byo byaba bituma ibihugu nka cya gihugu cy'Ubushinwa kirushaho kugira urudandazwa cyane hano muri Afurika bityo bikazatuma bakohereza ibintu bimwe na bimwe bidafite kurande kubera ko isoko ryaba rinini naribo baba baryihariye ugasanga tuzabigwamo dukoresha ibikoresho bidafite uburambe bitamara igihe kubera ko isoko ryaba ribaye rinini aribo baryihariye ndetse mu kurihaza bikaba byatera icyo kibazo cyo koherezamo ibintu bya feti.
Murakoze. Mumwishire Lionel.
Ego murakoze cyane kona mwajije icyo kibazo. Urudandazwa ya hagati ya y'Ubushinwa na Afrika muri urwo rudandazwa ubiravye ari ibintu biva muri Afrika bigenda kudandazwa muri mu Bushinwa hakaba hariho n'ibintu byinshi cyane gose biva mu Bushinwa biza muri Afrika ariko uravye nk'ibitigire bitangwa na Ministere ya Commerce y'Ubushinwa kuri website yabo bavuga yuko mu itanguriro ry'umwaka wa 2019 bavuga yuko bobo baronse inyungu y'imiliyoni 540 z'amadolari ku urumva biyongera ibintu badandaza muri Afrika byabaye byinshi kuruta ibiva muri Afrika hanyuma urumva hari bidandazwa byinshi urumva biva mu Bushinwa biza muri Afrika hanyuma hariho ibihugu byinshi nka za Kenya n'ibindi bihugu ubu bitanguye kubona yuko ari ibintu byinshi biva mu Bushinwa nabone bakadandaza ko ibintu bike hanyuma hariho nko mu kwezi kwa gatandatu muri East Africa bari kwaragira inama no Bushinwa baraba yuko kwera Bushinwa bwari bwifuza ko ubuganiriza amakori ku bintu byinjira ariko ibihugu byinshi byo muri Afrika no baje kwa negosiye ariko cyane byo muri East Africa ibyo bashaka nuko bobarondera bakagirira nk'umugambi womera nk'uyu ntago bagashobora kubagirira nk'umugambi bashobora kwemera ibyo muri Afrika kugira bibanze byinjire neza muri mu Bushinwa nabone badandaze neza ariko umugambi nkago wa ntawuhari hagati y'Ubushinwa na Afrika.
Tugarutse ku mugambi Prosper Africa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambi mushasha mwavuze ko wiyongera ku mugambi wa AGOA usa n'ufasha kugira ngo ubudandaji bwiyongere urugero rw'ubudandaji hagati izo mpande zibi hari abavuga ko uwo mugambi Prosper Africa waje kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumbure zivise impungenge ku Bushinwa gihagararo cyo Bushinwa muri Afrika kiriko gitera ciyongera aho Bushinwa buri mu bihugu nka byose muri Afrika masoko manini manini ari mu minwe y'abashinwa niko mubibona
ego ateza kuba iganwa kuko ubiravye kuva na kera ubucuti bwa Amerika na Afrika bwamye bukomeye ariko cencane abadandaza gose muri kahise muri Afrika barabongereza canka France ibihugu byo muri Europe niyo ibyo byinshi byakunda kudandaza canke nk'iyo habaye nk'amakontra atangwa na leta iyo igihugu gifashe nk'amadeni hanyuma kigatanga amakontra byaba ari nk'ibyubaka amabarabara kubaka amabarabara kubaka ibintu by'imiyaga nkuba kubaka ibintu binini binini ayo makontra igihugu carayugurura ugasanga hariho nk'amasosiyete yo muri Europe canke na kera abashinwa nabone barajamwo ariko muri iyi myaka iheze icahindutse nuko igihugu c'Ubushinwa naco ne carashoboye gutanga amadeni ku bihugu bakabaha ideni bakavuga ngiri ideni hanyuma duce mushaka kurikoresha nko mukubaka nk'amabarabara cyangwa kubaka inyubakwa amanyubakwa zimeze neza cyangwa kubaka amahinguriro hanyuma ibyo rero byarashoboye ibihugu byinshi byo muri Afrika byarabibonye byaraboneye hakaryo birakoresha amafaranga hanyuma barakorana neza nabone barabubakira ibyo bintu hanyuma urumva muri ico gihe rero urumva iganwa kwera isoko ryo muri Afrika ni isoko rikorera duga ni isoko rinini nico gituma no ngaha muri Amerika rero ubu barabona ko iryo soko ari rinini hanyuma ari ku rero barabonye yuko nabone yo bazisa ko barashobora no gufasha bakongerereza ko ariko haraba development iciza nuko iyo ariko haraboneka bariko barashyamo imitahe ibihugu bishobora gutangura kuza biraduga cyane hanyuma bigatera imbere bigatanga akazi kubera uko igibitigirivyi ivyiyongera nuko abantu benshi bateza kuronka akazi urumva kugira abantu benshi baronka akazi ifoko haza amahinguriro abahakazi abakoresha bakaba benshi ariko ibyo byose bisaba imitahe
yego Eric ari ku murongo wa telefone Eric uri he allo Eric
allo allo
uri uhamagara uri he
magaze mu Burundi
yego ufise ikibazo icyumviro
cyumviro nashaka kuvuga
yego
one kuti gutana n'ino mu Burundi cyagushikirana
Uburundi burashobora gushorera ibintu muri Amerika nk'uko umutumire yakabivuga mugabo bwarakuwe mu mugambi wa AGOA ibidandazwa bivuye mu Burundi bizi no muri iki gihe bitezwe gutanga amatagisi kuko muri uwo mugambi wa AGOA worohereza ibidandazwa bivuye mu karere ko musi bugaragwa bwa Sahara biza muri Amerika ku isoko ryo muri Amerika bidatanze amatagisi muri iki gihe rero ibidandazwa bivuye mu Burundi biza muri Amerika bidatanga amatagisi nibyo byose biri mu rwego rwa AGOA tizi ko ndabishuye neza
hakura matagisi washa kwati gabaje hene mu Burundi uko uzi uko ibidana twa Burundi bizye bizimba cyane
reka tubaze umutumire
nkaba ndashaka kukungira umuntu wanyu cyane uko ukunda kwakurikirana cyane mugari mu kunda kunyumvira zindi kibazo kweri kine mu Burundi
ico ni kibazo cyo kubaza inzego zibijejwe reka Lionel abishure kuri ico kibazo mwari ko mubaza cibidandazwa byo mu Burundi
murakoze
yarabajije ikibazo yuko ibidandazwa by'u Burundi byo zino muri Amerika
yego
ibidandazwa byo mu Burundi n'ubu biracaza muri Amerika ariko ubu biratanga ikori ariko ndibaza yuko bazoguma baguma babonana bagira negotiation baraba kuko ibihugu biriko biradandazanya nako za biraganira nico gituma hariho n'abaserukira ibihugu ndibaza yuko n'abaserukira ibihugu mu yandi makungu ariko kazi bashobora babashira imbere kugira bagerageze bashikire amakompanyi bashikire n'abarezi kuko muri ibi muri uyu mugambi wo kudandaza bisaba ibintu byinshi umugambi wo kudandaza bisaba ibintu byinshi bisaba kongereza imitahe bisaba kugufasha abadandaji ariko no gufatisha abakiri bato mu bintu by'inyigisho bakagerageza kuko kwero umuntu arakenera imigambi yo kwigisha abantu benshi nk'ibintu byo gutera byo gutera imbere akaba ari byo bishobora no kuzamura igihugu muri ico gihe
hari ikibazo abantu benshi bibaza kiri inzitizi kuri bo kuvyerekeye akarere ka Afrika kujanye n'ubutunzi bw'ibyo bihugu ibyo no kwita mu gifaransa la diversification des economies africaines sinzi ko no kivuga ko ari nkugerageza kudazera ku gisata kimwe kujanye n'ubutunzi ico kibazo ni kibazo mubona ko ari inkora mutima
ego ni kibazo keri nkora mutima kwera ibihugu byinshi uravye ukungene muri kahise ukungene basho ibintu bahora badandaza cyane ubyinshi muri Afrika kenshi ibyo badandaza byari ibintu barima kwera ama economy yo muri Afrika kero kungene yari yubatse ku bintu by'indimo cyane cyane hanyuma n'ibintu by'ubutaka utare na gataka akaba ibyo byahora bija cyane cyane hanze bikaja mu mahinguriro yo hanze bakabikoresha n'ubu niko biri ariko amahinguriro naho arakenewe muri Afrika ariko ikintu gikenewe cyane naho amahinguriro yoza hatezwa kuba hariho abantu bo muri abakozi bakwiye bavyize bize ubwo buhinga buhanitse bari ngaho bashobora kubikora ego hariho benshi bavyize n'ubu bahari ariko birashobora no gufasha yuko bashobora no gushyiramo ama program cyane ibihugu bigafata inzira bikagerageza kuza birarungika n'abanyeshuri babo n'abana abakiri bato kugenda kwiga hanze bakiga ubwo buhinga buhanitse kugira baze bafashe hagize ayo mahinguriraza bakaza bagafasha igihugu uravye nk'ibihugu nk'ubuhindi ubuhugu nk'ubuhindi baragerageje mu bintu by'inyigisho bari specialize cyane mu bintu bakoresha ibyuma computers ama ordinateur bakabikoresha cyane akaba ari ikintu bimenyereje kwera bari barabonye ko mu bintu by'amahinguriro ubushinwa bwabaye nk'ubu baca imbere amahinguriro baracyafise ariko baciye baja mu bintu nk'ibintu byo kuvura ibintu by'ama computer hanyuma ije navyo byashobora kugurura imihora bituma n'ama company manini agenda agakorera mu buhinda amakompanyi amabanki manini za Wells Fargo Bank zo ngaha muri Amerika amabanki ibintu bijijwe n'ibya IT biri mu buhindi n'andi makompanyi menshi akorerayo urumva no muri Afrika ibyo bintu birashobora kwigwa bashobora kurungika abanyeshuri bakaza bakiga ngaha muri Amerika bakabyiga hanyuma bagagira iyo migambi imeze neza ishobora gutuma haba bashobora kudandaza ibintu bitandukanye ibi bya diversification bagadandaza ibintu bitandukanye bishobora kuvyura bikazamura cyane cyane na ekonomi bigafasha n'igihugu gutera imbere na cyane rwose
yego Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku itegeko rya AGOA rijeje gukoreza ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Itegeko ryemejwe kuva mu mwaka w'2000 rikaba ryongererejwe ikindi kiringo mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2025. Abitegereje bakaba bavuga ko ubudandaji hagati y'izo mpande zibiri hagati ya Amerika n'akarere ka Afurika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara nta ntambwe ziboneka buriko uragira muri iki gihe hisunzwe iryo tegeko rya AGOA. Twako turavuga ku vyerekeye guhiganwa hagati ya Amerika karere kuraya n'Ubushinwa ku vyerekeye Afrika. Nikihe ibihugu byo muri Afrika byotezwa kugira kugira bihakure akaryo ku vyerekeye kwa guhiganwa hagati y'izo mpande zose ku nyungu za Afrika?
Ego ico rero ni kintu ico ni kibazo ciza cyane kubera ibihugu byose iyo ihiganwa rihabaye birafasha cyane ibihugu kubera ibihugu biba bifise ukungene bishobora guhitamo ico shobora guteza imbere ibyo bihugu. Ico nosaba rero ni uko ikintu caba gikomeye ni nk'uko abo abaserukira ibihugu canke abafasha abaserukira ibihugu bafasha cyane yuko iyo migambi bo imenyesha abanyagihugu bakabandanya bakayigisha abanyagihugu abanyagihugu bakamenya yuko iyo migambi ihari ku buryo n'ibyo abanyagihugu baba bariko barakora bakamenya yuko bariko barakora bazi umugambi uhari ko ari umugambi ufasha ari umugambi w'iterambere. Abaserukira ibihugu navyo byo muri Afrika nabone akazi nabone bashobora kongereza cyane gose bagashobora guhimiriza cyane cyane nko kwego kw'amakompanyi bakayashikira bagatumira ibyo amakompanyi kuza mu bihugu muri Afrika bakibonera Afrika bakagerageza kuza kubatumira bakagira amanama cyangwa kuza kwadandaza. Icyo kintu gikomeye kuko nko ngaha muri Amerika abantu benshi barifuza kuza muri Afrika ariko akenera ko abantu bagoma bahimiriza akabwira ni muze muri Afrika muhabone hari iterambere hari ubushobozi ushaka gutanga akazi hari abantu bashobora gukora ibyo bintu birakenewe cyane yuko Afrika abantu abayiserukira cyane cyane bagerageza bagashikira bakazana abaza bagwiza tunga bakaza bagafasha ibihugu mu gukorana.
Ego twatavuze ko muri iryo tegeko AGOA hari bibanza gusabwa na Amerika nk'ibijanye na demokrasi agateka ka muntu hakaba hari ababona uko ibihugu byo muri Afrika bitera byijukira Ubushinwa byerekeza amaso yavyo ku gihugu c'Ubushinwa bibaza ku Bushinwa budasaba ibintu nk'ivyo kandi ko buvuga ko budashaka kwivanga mu mapolitike muri ivyo bihugu naho hari iho kumbura babona ko uko atari ku bintu biri n'Ubushinwa ntiguza muri Afrika babona ko butaza kubera bukunda Afrika cyangwa bushaka gufasha Afrika ariko kubera inyungu zabwo n'abandi bariko baravuga ko ahubwo ibigo byo muri Afrika biko bifata amadeni y'umurengera ku Bushinwa mu bizotuma bisubira ku kusoma nturi muri haya madeni nkuko no bivuga hari baramaze kwibonekeza uburorero bumwe n'igihugu cha Zambia cyangwa gifite deni y'imiliyari dini baza kuyashikindwa y'amadolari muri ico gihe Ubushinwa buca burondera ingene bugerageza kwiriha mu gufata ibisata bikomakomeye mu butunzi muri ivyo bihugu nkuko byabaye mu gihugu cha Zambia. Ico si kindi kibazo dusubiye mu yandi madeni ibihugu vya Afrika bisubiye mu yandi madeni
ivyo nivyo subi nango kuri ico kibazo c'amadeni ico rero urumva ni kibazo gikomeye cyane kubera urumva iyo uhawe ideni uteza kuririha ico rero nico kintu rero n'abariko barafata ayo madeni ico ni kintu boteza kwama bibuka yuko naho bafashe iryo deni ni deni rishasha rikubaka ibintu bimeze neza n'ikintu bateza kwama bazi yuko ideni bateza kuzoririha hariho nk'ikintu boba baragwatirije kugira batange iryo deni ideni batarira ico kintu kirafatwa nta gisize niko mu rudandaje niko bimeze urumva muri cyo gihe ibyo nivyo urumva igiho ibihugu byinshi bitanga gufata amadeni menshi arenge kuyo boshobora kuriha aho rero birashobora kugorana bigatuma n'ubutunzi bw'ivyo bihugu bitirigana iyo badashoboye kuriha ayo madeni. Kwazo cha mbere nacho amahoro ni kintu amahoro n'umutekano ni kintu gikomeye cyane cyane no muri uyu mugambi wa Prosper Africa ni cyo kintu nacho nibashira imbere kuko nk'ubu uvyumviriye igihugu cyacu cyose si no muri Afrika gusa ariho hose ushaka kugendayo no gutembera cyangwa kugenda ushaka kuja kudandaza gushira imitahe yawe gushira amahera yawe ari nk'umudandaje cyangwa igihugu uba ushaka yuko ibintu washizeyo iyo migambi yawe iyo mitahe ku uzoronkamwo ikintu no kuvuga yuko iyo hari amahoro n'umutekano ubuzi yuko ibintu byawe uzobidandaza neza kandi ukabuzi yuko atangorane bizogira hanyuma ugashobora gukuramwo inyungu wari wategekanije. Ariko iyo hatari amahoro n'umutekano urumva ingorane nuko igituma abanyamitari badashobora kuza ni kwera bateza kugira assurance assurance no kuvuga yuko niyo hagize nk'ikiba kubyo badandaza babasubiza amahera yabo kugira ntatakare yose. Rero no kuvuga iyo hatari amahoro n'umutekano ama assurance araduga gose araduga cyane gose ku buryo n'amakompanyi manini manini yoba yifuza kuza muri ibyo bihugu kubera assurance yavyo yaduze cyane acavuga reka ntishobora kuza ngaho muri icyo gihugu kubera urumva nk'amakompanyi yino manini manini amahera yabo ari kuri stock market. Urumva muri icyo gihe babuze muri iki gihugu ariyo risk acavuga okay hako tuja muri iki gihugu bigatuma bitonera no kwinjiza amahera menshi kuri stock market twofuma tuba turaharetse gushaka naho haza amahoro n'umutekano. Icyo bituma amahoro n'umutekano ari ikintu gikomeye cyane kuri Amerika kubera amakompanyi yabo ni manini manini nibyo basaba kugira babandanye bakora neza. Kandi ndazi yuko n'abashinwa n'abanyamitari bo mu Bushinwa cyangwa mu bindi bihugu nabone barifuze yuko haba amahoro n'umutekano kubera iyo bahazanye amahera nabone baba bashaka kuronka inyungu bari batekanije.
Yego muri make mu kurangiza ndazi ko mukurikirana ibyerekeye ukuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi aho bivugwa ko ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi umushikiranganje mushasha avuga ko bishika cyangwa bidashika bashobora kuzovayo urundu baronka amasezerano n'umuryango umwe bw'Uburayi cyangwa amasezerano ataboneka niyihe ngaruka ivyo ku bwanyu bizogira kuri Afrika muri make.
Urumva ngaruka nuko aha Brexit ubwongereza buva muri Communauté Européenne cyane abongereza icyo bashaka nuko kuva na kera muri kahise urumva baradandaza cyane gose ku bihugu bahoze bakorana kuva na kera byo muri Afrika n'ibihugu ubu biri muri Commonwealth. Urumva rero nk'igihe bari muri Communauté Européenne urumva ibyo byarashoboye kuzana ihiganwa n'ibindi bihugu byo muri Europe bigashobora kuza muri Afrika bigashobora kuronka inyungu ubwongereza bwahora buronka bagahiganwa n'amakompanyi y'abongereza kubera bari muri mwishyirahamwe rimwe rya European Union. Urumva muri icyo gihe nico gituma abongereza bashaka kuvamwo cyane cyane kugira bashobore kuronka inyungu nini kuri ayo masoko muri Afrika ugereranya n'ibindi bihugu biri muri Communauté European Union.
Urakoze. Yari umutumire wacu Lionel Remesha. Yanonosoye ivyereke budandaje makungu akaba yigisha kuri Kaminuza Lyon International University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turako turavuga ku itegeko rya AGOA ryoherereza ubudandaje hagati ya Amerika n'ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Iryo tegeko abitegeze ibintu bakaba bavuga ko ubudandaje hagati izo mpande zibiri bifatiye kuri iryo tegeko muri iki gihe butari kubwira intambwe ziboneka. Dushimiye mwemwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika. Ndimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.